Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi ni kuwa gatatu, itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Ntago wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi, utabasha kugera ku isoko utambutse. Urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo, hari gahunda wabo hafite n'ukwambuka.
Uwo ni umunyagihugu mu izinga rya Mazane avuga uko kuba muri ako karere byifashe. Aho ni mu gihe hari ibikorwa byo kwimura abanyagihugu baba muri iryo zinga i Bugesera mu Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, kimwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Harimo inama ya Komesa iriko ibera i Kigali mu kurabira hamwe ukuntu ibijyanye n'igisata cyo gutwara abantu mu ndege cyotezwa imbere. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Oriane, ndamutse n'inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Aya makuru tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku bibondo UNICEF gitangaza ko gitewe umutima uhagaze n'abanyeshuri bahagarikwa, abirukanwa mu mashuri, hamwe n'abakomerekera mu mashuri y'u Burundi. UNICEF ihamagarira impande zose zerwa n'injyane za politike mu Burundi kubahiriza uburenganzira bw'abana bwo kuja mu mashuri kandi bakabakingira ubwicanyi. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri mu nama yama ibaho kw'indwi zibiri zirangiye i Geneve mu Busuwisi. UNICEF ibicishije ku muvugizi wayo Christophe Bouyerake imenyesha ko ku magenekerezo ya 2026 z'ukwezi kwa gatanu guheze, abana 334 birukanywe mu mashuri yo mu Ruziba ni mu bumanuko bw'umurwa mukuru Bujumbura. Bahowe gusibanganya ibitabo by'ishuri. Kuva icyo gihe barahamagawe gusubira kwiga, ariko bamwe baratinye gusubirayo. Naye ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu, UNICEF imenyesha ko abanyeshuri batari bake bo mu mashuri atatu yisumbuye mu ntara ya Murambya bahagaritswe ku mvo nk'izo nyene z'aba ba mbere. Bouyerake avugira UNICEF avuga kandi ko abana barenga 300 bafunzwe mu gihe abashika 30 bamaze gufa kuva indyane zifatiye kuri politike zitanguye mu Burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Ingoma y'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Australia byifatanije na Leta Zunze za Amerika mu kugabisha ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo niyo yatanguye kumenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu bashobora kugaba ibitero ku mamangazini manini manini bita amamole yo muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Nta n'umwe yaba ayo mareta atanze iryo gabisha yamenyesheje aho ayo makuru y'ibitero ya Java, ariko Leta ya Amerika yo ivuga ko atagukekeranya izo nteguro n'ayo makuru arivyo. Leta ya Afrika y'Epfo ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Brian Dube itangaza ko abanyagihugu bayo batoterwa n'ubwoba kuko ngo boba bateye intege abo bicanyi. Muri iki gihe rero ibihugu bya Amerika, Ubwongereza na Australia basaba abanyagihugu babo guhagarika kugira ingendo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi ya HCR kimenyesha ko abanyagihugu mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeri baharurwa mu bihumbi bakuwe mu zabo n'ibitero vy'umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram. HCR itangaza ko Boko Haram yagavye ibitero ku misi ya gatanu, ku munsi wa Mungu no ku munsi wa mbere mu gisagara cya Boso, bituma abantu baharurwa mu bihumbi 50 mu ntara ya Difa bata ingo zawo. Umuvugizi wa HCR Adrian Edwards avuga ko abahunga igisagara cya Boso bahungira mu gisagara cya Tomur kuva Boko Haram itanguye gushika muri Nigeri ivuye mu gihugu cya Nigeria mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2015. HCR imenyesha ko abantu bashika ibihumbi 240 bataye ingo zabo muri iyo ntara ya Difa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi ejo ku munsi wa kabiri mu ngoro ya White House aha muri Amerika. Abo bategetsi baganiriye ku gukomeza umutekano hamwe n'imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri. Bavuganye ku buryo bwo gushyira mu ngiro amasezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe yumvikanywe ko mu mwaka uheze i Paris mu Bufaransa. Ubuhinde bumesha ko bugiye kwifatanya n'ibindi bihugu mu gushyira umukono kuri ayo masezerano imbere y'uko uyu mwaka w'2016 urangira. Abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamesha ko bahagaritswe umutima n'uko Leta ya Obama atacirikira kora kugira ihagarike Uburusiya kunyifato yabwo igayitse ku bihugu bya Ukraine na Georgia. Bamyesha ko kuvaho Uburusiya bufatanirije intambara bufatanirije intara ya Crimea murambabarira buyikuye kuri Ukraine, Amerika n'ibihugu by'umuryango w'Uburayi bafashe ibihano bikomeye ku Burusiya. Bahagaritswe umutima rero nuko Uburusiya bubandanya butera intambara butubahiriza kandi imbibe z'ibindi bihugu kandi bugafata uturere tw'ibindi bihugu. Ikibazo kije mu gihe Amerika n'Uburusiya bariko bakorera hamwe mu kurwanya umuhari wa Leta ya Kisilamu muri Siriya.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Utugume hafi uze kudushikiriza incamake y'ayo makuru mbere yo kudusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Amakuru yo mu biyaga binini. Mwizinga rya Mazane mu Bugesera mu Rwanda hari ibikorwa byo kwimura abanyagihugu babayo. Hari ikibazo gikomeye cy'abantu babayo bavuga ko ari Abarundi kandi bamaze imyaka n'imyaka baba muri ako karere. Gushika ubu igitigiri cy'abo banyagihugu ntikizwi, yamara bafise ibyangombwa by'abanyarwanda. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ese akagera hamwe karaba gato ahanika kaba kanini nuko bereke.
Urabona akagera hari cyo bita inkubo ziba mu Kagera ndetse n'ibizenga. Hari gihe inkanku ziriduka kakaguka. Urabona niba kapimaga metero nk'eshanu mu mpande kariyongera kakaba kapima nk'esheshatu bitewe n'inkombe ziba zasenyukiye mu Kagera.
Twibutse rero abakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika ko ubu radio y'Ijwi rya Amerika isubiye ku kirwa cya Mazane, ikirwa gituwe n'abasuturage basaga igihumbi. Ni ikirwa kandi gikikijwe n'amazi duhereye ku mugezi wa Kagera ugakubitaho n'ikiyaga cya Rweru. Abaturage batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi yewe n'abarobyi. Tugiye kureba rero muri iki gihe habura igihe gito kugira ngo babashe kuba bakwimura rwa ubu ngubu ibitekerezo byabo noneho bihagaze bite, cyane ko twagiye twumva ko aho bamwe bari bahamaze imyaka isaga 30 ariko akajya kumva ubutegetsi buramubwiye ngo sumunyarwanda n'umurundi asubireyo. Witwa nde umusare wowe ntwaye?
Nitwa Ntambara Idrissa.
Ubu mu mugezi wa Kagera kuba mukikijwe n'aya mazi nk'umuntu wavukiye Mazane, ibi bivuze iki kuri wowe kwiterambere?
Kuba dukikijwe n'aya mazi ntago wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi utabasha kugera ku isoko utambutse. Urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo hari gahunda wabo hafite n'ukwambuka.
Tuzabaha inzu, tubahe inka, tubahe imirima, tubashyiremo abakozi babafasha mu kwifasha. Mu rugero iyo bagiye guhinga imboga tubashyiremo abagronome bafasha mu guhinga no kuhira izo mboga mu gihe runaka.
Uwo ni Bwana John Gakwere ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Bugesera agaruka ku by'ingenzi byagenewe burumwe mu bazimuka mu birwa bya Mazane na Sharita berekeza mu mudugudu wa Mboga Nzeri Batima mu murenge wa Rweru. Kuba ubutegetsi bwarahisemo kwimura abaturage basaga igihumbi kubw'iterambere byo ntibishidikanywaho. Nko muri ibi bihe by'imyuzure ibishanga bahingaga byarengewe n'amazi. Nkiva mu mugezi wa Kagera ngeze ku nkombe nahise ndamirwa n'umuforomo utanga ubuvuzi bw'ibanze Mazane. Akinjira mu bwato bote yari yambaye nahise nzijomba mu ntumbere y'ikirwa.
Ni ukujajaba kuko ariko bigomba kugenda.
Nikos, ubu nibwo buzima mubamo?
Ni ngombwa kuko iyi ni gahunda yo kuba hari umwuzuri ari gihe amazi akama inzira ikaba nziza.
Urabona mpuye na muganga antiza utu tubote ndi kugenda njajabana. Ubu byari bungendekere bite?
Nini natwe twarayamenyereye nkawe byari bukugore ariko nubundi wari bwihangane inkweto wari buzikuremo kuko urabona amazi abagera mu mavi ntago wari bugende wambaye inkweto zifunze zino ngufi
kwikubitira ubutegetsi bwa jonjo y'imiryango isaga 60 kugirwa cyamazane na 40 kugirwa cyasharita mu bazimuka abinkomoko zigikemangwa bo iterambere kubazimuka mu birwa bagiye guhindura imibereho birashoboka ko bazari barirwa nk'umugani hafi ya bose bakekwa ibisekuru by'uburundi
data yaboshye hano nyiragiseke
ufite imyaka ingahe ubwo
ufite imyaka 72 sinzi uburenganzira bwava ngo njyewe ni mu Burundi ntaze ahantu navukiye ntaze ahantu narerewe nasukuru ntaze ahantu yanyeretse
kamere yanjye nigashora ndi umunyarwanda hasi no hejuru bise ndanga muntu y'u Rwanda ndi umunyarwanda irangu umunyarwanda wari we wese izina ryanjye ndi kamugwera Dorothy ariko ngo kamugwera ngo ni rirundi
basanga yitwa miburo ngo nta munyarwanda witwa miburo ngo misabwo ngo ni kizira kandi duturiye imipaka ku mipaka birasanzwe ko abantu bakoresha indimi zose
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika batuye mazane bavuze ko kuba hari abagiye kubigwamo bishingiye ku bwumvikane buki hagati y'abaturage ubwabo kuko ari bo batanze amakuru yibanze ku butegetsi bwo hejuru nabo ubwabo batayavugaho rumwe suranje ni yirema Numuyobozi w'umudugudu wa Gasasamazane.
Amakuru yose yakushanyijwe yavuye mu baturage. Barahagarara gutya bakirema gutya bagatangira ngo kanaka si umurundi. Suko kwa kanaka ntagira ubeshyira abayobozi amakuru yavuye mu baturage n'ubu ndabivuga na nisana bivuga nzakomeza mbivuga.
Ubwo gutumvikana kuri mazane kuzamutse mu gihe cyo kwimuka gushingiye kuki?
Harimo n'ishyari n'urwango. Harimo abantu banga abandi.
Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwashimangira ijwi rya Amerika ku iki kibazo cy'abafatwa nk'abarundi mu birwa ukizi bityo ko babonye ibyangombwa by'ubunyarwanda bitabagira bene igihugu bwanaga kwera rushinzwe imibereho myiza nanone
iriya birwa ni ibirwa bituranye n'igihugu cy'u Burundi abarundi bazaga kera cyane baje gupagasa bagatura bagashaka barangiza bakagerageza uburyo bafata amarangamuntu ugasanga afite irangamuntu y'u Rwanda ariko atari umunyarwanda ibyo byose twarabikurikiranaga tukavuga se uyu muntu cyo gutwara ni muntu bwoko ki tukabazaho mbere yo kuza amazane ubundi yabagahe kuko hari abavukiye harabahaje baje guhaha harabaje baje gushaka ubutaka ibyo rero bamutwa bahitagamo twaze kumenya amakuru tugasanga ntagara abanyarwanda byasabaga tubakura ku rutonde
kugeza ubu ntami bari fatika ubutegetsi butanga kubatuye mu birwa bya mazane na sharita biyitirira ubunyarwanda buremeza ko bikiri hurizo kubitahura bukavuga ko bugiye gucukumbura ikibazo bugihereye mu mizi kumva ibi wafatira kukirwa nk'amazane kigize akagari kose umuyobozi wako aturuka mu murenge wa Nyamata ari naho icyicaro cy'akarere ka Bugesera kiri Birashingira kukubaho ikirwa cyabereye ari bwo hamaze kugaragara abantu babiri barangije amashuri yisumbuye. Ibi bishobora guca amarenga ko bisaba ubushishozi ku butegetsi mu kumenya bya nyabyukuri ku bibazo bihari imbere yo kubimura. Ubutegetsi kandi buratangaza ko mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu buraba bwatangiye kwimura abatuye mu birwa bya mazane na sharita. Biteganijwe ko kubazimuka inzu yonyine zabihagaze ku gaciro ka 1,800,000 z'amafaranga. Bagira ubusa ijwi rya Amerika imazane mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tukiri mu Rwanda ibihugu bigize umuryango wa Komesa bikoraniye i Kigali kugira birabire hamwe ukuntu bijanye n'igisata cyo gutwara abantu mu ndege cyotezwe imbere abagize uwo muryango wa Komesa kugira babishike ko bamenyesha ko bategerezwa gushira ingufu hamwe kugira ingendo zisanzwe zigorana muri Afrika zibe ngufi kandi zizimbuke inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatungibana
Guhuza akazi hagati y'ibihugu bigize Komesa kugira abanyagihugu bafata indege bashobore kugira ingendo ngufi kandi zizimbutse nico cyakoranije abagize uwo muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko no mu manuko hano Kigali munyamabanga wa leta ushinzwe iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu mu bishikiranganje bikorwa remezo Dr. Alexis Nzahabwa n'Imana amenyesha ko ibikoresho biyobora indege bizimbye cyane Aicho gituma gushira ingufu hamwe mu bihugu bigize Komesa bizofasha cyane guteza imbere icyo gisata.
Icyo bigamije byose ni kugira ngo ingendo zo mu kirere zirusheho koroha no guhenduka. Kuko ibintu bimwe abantu bazajya bishira hamwe bakabifatanya. Urugero nafata mu kintu kimwe gihenda mu kugenda mu kirere ni byerekeranye no kuyobora indege. Byuma biyobora indege. Muri uyu mushinga hateganyijwe ko mu myanzuro imwe ari uko ibihugu byaje byishira hamwe. Aho kugira ngo buri wese agure icyo cyuma ahubwo bikaba byabahantu runaka bikongera bikaba ku yindi ntera runaka ibihugu bikabihuriraho noneho bigakoresha bigasangira n'abakozi icyo tugamije ni uko umuntu yabasha kugera ahashaka kujya mu gihe gito gishoboka kandi ku mafaranga make ashoboka
mu gihe hakunze kuba umutekano muke mu bikorwa by'iterabwoba mu bihugu bigize umuryango wa Komesa umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Abu Sufyan Dafala amenyesha ko naho ico kibazo kitari mu vyabakoranije ko naco bagiye kugihagurukira. Amenyesha ko ico kibazo cy'umutekano atawo cirengagiza kuko gituma haba igihombo kinini.
We are developing another project with the European Union and their 11th European Development Fund.
Turimo turategura undi mushinga hamwe n'umuryango umwe bw'Uburayi duteganya kubona amafaranga agera hafi kuri miliyoni 8 z'amayero. Uwo mushinga rero uzaba wita ku buryo bw'ubutabazi no kugarura amahoro ndetse no gukora iperereza ku cyaba cyateje umutekano muke cyangwa habaye impanuka. Ibi byose turabikora kubera umutekano, kuko umutekano ni ikintu cy'ingenzi, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika abaturage babyo batemerewe kujya ku mugabane w'Uburayi kubera ikibazo cy'umutekano icyo gihugu kiba gifite. Icyo ni kimwe rero uwo mushinga uzaba umaze kugira ngo ibyo bihugu bive ku rutonde rw'ibihugu bitemere.
Kuri icyo kibazo nyene cy'umutekano, hari abanyagihugu begereye ikibuga cy'indege cya Kanombe bariko barimugwa ku mvuzo z'umutekano w'icyo kibuga, bakidoga ko bataronka umuzibukiro wabo imbere yo kwimugwa. Dr. Alexis Nzahabwanimana amenyesha ko ivyo bakora byose bisunga amategeko.
Uko itegeko ryo kwimura abantu ritere rero kugeza ubu nta na kimwe ministeri y'ibikorwa remezo yarenzeho mu kubimura. Itegeko rivuga ko icyambere nuko nta wimurwa adahawe ingurane ikwiriye. Ibyo rero iyo principe niyo y'ingenzi buryo iri mu itegeko ryo kwimura abantu ku buryo bw'inyungu rusange. Nta n'umwe rero wigeze yimurwa atayihawe. Kubarira umuntu utinze kumwishura nta tegeko wica, kuko nawe hari ingingo zimurengera iyo watinze kumwishura, hari ibyo ubumugobo.
Iyo nama iri kirabera hano Kigali biteganijwe ko imari iminsi ine. Abo bagize umuryango wa Komesa bariko barahanahana ivyumviro ku buryo izosoze guhafunditswe ingingo ngendegwako zizotuma igisata cyo gutwara abantu mu ndege cisununura. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abanyagatumba 228 bahuye n'ivyago vyaturutse ku myuzurire yo mu meza biraheze muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Baronkejwe imfashanyo z'imfungurwa. Izo mfashanyo zarungitswe n'umwami wa Maroc, zikazofasha abayisilamu gushobora kubaho muri iki kiringo c'amafungo. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Iyo mfashanyo yatanzwe ku Banyagatumba 228 bahuye n'ivyago mu gihe c'imvura iheze, abenshi n'abayoboke b'idini rya Isilamu. Iyo mfashanyo igizwe n'itoni zine z'umuceri, itoni zine z'ibiharage, itoni imwe y'isukari n'indobo 44 z'amavuta y'amakoto. Uwashikirije iyo mfashanyo ni Nsengiyumva Hussein Desire, arongoye ishirahamwe rifasha urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura kwiteza imbere. Avuga ko iyo mfashanyo bayikesha umwami w'ingoma ya Maroke Mohamed wa gatanu.
Kuri uno munsi urejo rero tukaba twari turamutse dutanga ifashanyo y'ifutari twashikaniwe na nyenicubahiro umwami w'igihugu cya Maroc. Tukaba rero twaramutse twitanga kuri uno munsi ugira kabiri, aho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'ukwezi kutagatifu kw'idini rya Isilamu. Tukaba rero twayibahaye kugira ngo ishobore kubunganira mu kubafasha kuronka ingaburo. Murazi yuko kenshi iyo umuntu ari ntaho nikora biheza birekana mugora, agashira umutima hejuru yibaza ati mbega jewe ngiye kugira gute kugira ngo uko abandi bafise kumbura uko bigira.
Nsengiyumva twamubajije igituma barimviriye abo Banyagatumba. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari kubera bahuye n'ivyago agereranije nabo mu mihingo ya hafi.
Murabona mu minsi yaze n'imvura yaraguye ngaha imirima iratwagwa, hakaba ariho abantu rero by'ukuri bari mu bukene bugaragara buboneka, bakeneye yuko boheza bagashigikirwa bagafatwa mu mugongo.
Banyagatumba batari abayisilamu bava bibaza yuko mwabacaguye mwarobanuye mwahaye gusa abayisilamu.
Ngira nimba mwashobora kwitegereza neza mwabonye yuko n'ivyo bagizwe benshi n'abayisilamu benshi, mugarimwe n'abandi bantu batari abayisilamu nabo nyene bashikiriwe n'ingorane n'amakuba ashikiye abandi, nabo nyene bakabashoboye kuja hamwe barasabikanya kano gafashanyo. Nta muntu umwe rero twacaguye, bose twabahaye kuko bose n'abarundi kandi bose basangiye gupfa no gukira basanzwe babana bari hamwe.
Abaronkejwe iyo mfashanyo bashimira umwami w'ingoma ya Maroc Mohamed wa gatanu kubona yabibutsa akabafasha. Manirambo na Amina umwe mu Banyagatumba ashimira uwabashikirije iyo mfashanyo, aho ni mu gihe hari abazironswa ntibazishikirize abo zigenewe.
Ko dushimye bimwe bivuye ku mutima, umfashanyo umwami wa Maroke yaturonkeje abantu bo mu gatumba turashimye bivuye ku mutima kandi tushimye twongera dusaba kuko twahuye n'ikiza cy'imvura tukaba bamwe tudagiraho dukika umusaya twashaka ko n'ivyakunda bigashoboka hamwe na leta y'u Burundi kubo dufasha ibisakazo urirongwe nazo mushimye mu vuye ku mutima kuko tubona beshi ibintu biza bigaherero ntitubibone ariko kukubera we abizanye bigishika abantu bose bakabibona abayisamu barashimye bimwe mvuye ku mutima
abo banyagatumba baronkejwe imfashanyo y'ibifungurwa ni bamwe mu miryango iringa amajana 350 itagira hiki ikomusaya kubera amazu yabo yatwawe n'unyuzure umukomiseri w'igipolisi cy'u Burundi Ntemako Antoine n'umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka avuga ko abasinzikaye cyane muri komine Mutimbuzi arabo mu duce twavugizo Mushasha ya mbere ni ya kabiri na kinyi ya mbere muri utwo duce iyo myuzure iracibonekeza magingaya abate izabo mu gace kavugizo bangana n'imijyango 200 ubu bacumbitse mu tuzu tw'amahema mu gace ka Warubondo nabo nyene basaba kuronswa amabati kugira ngo bikunze iyo myuzure ikarangira bashobore gusanura basubire mu zabo mu gatumba muri komine Mutimbuzi y'Intara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Tuibutse nchitu mwese kumubananya kumviriza radishu kujia Ameriki Samira Nirai Washington DC mukirundi no mu Kinyarwanda. Ubunahoni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cherekeye vyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo. Ikiganiro twagiteguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza mbere ya Barack Obama na Hillary Clinton habayeho shirire shizomo. Mu rwego rw'ibiganiro ku matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika turavuga uyu munsi muri make ku mutegarugori wa mbere na mbere w'umwiraburakazi wiyamamarije gutegeka igihugu hari mu 1972 ikaze mu kiganiro Amerikana
I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. I am not the candidate of Black America, although I am black and proud. I am not the candidate of the women's movement of this country, although I am a woman, and I'm equally proud of that. I am the candidate of the people of America.
Uyu ni Shirley Chisholm atangaza ko yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza gutegeka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere mu 1972. Aragira ati mpagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sindi umukandida wa Amerika nyirabura nubwo ndi umwirabura kandi binteye ishema ryo kuba umwirabura. Sindi umukandida w'amashyirahamwe y'abagore nubwo ndi umugore kandi nabyo binteye ishema. Ndi kandida wa rubanda rwose rwa Amerika. Uretse ibyo Shirley Chisholm yanditse amateka kandi nanone atorewe kuba intumwa ya rubanda ya mbere y'umwirabura kandi y'umwirabura kazi mu gihe ivangura moko no guheza abagore byari ishyano mu mahano yabaye depute mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress imyaka 15 kuva mu 1968 kugera mu 1983 Ijwi Amerika ikiganiro Amerikana Shirley Chisholm yavukiye mu mujyi wa New York mu 1924 arangije amashuri ya kaminuza yabaye umurezi yabifatanije no guharanira kurwanya ivangura rishingiye ku moko no kugitsina amaze kuba depute yaharaniye cyane rwose ko hajyaho itegeko rirengera abakozi bo mu rugo abakozi bo mu mazu ashirwa abigezeho Yaharaniye guteza imbere uburezi n'imibereho y'umugore. Yarwanya urugamba rukomeye kugira ngo abakene babone icyo bita food stamp. Food stamp ni ikarita leta iha umukene nyakujya udashoboye kwiha icyo gufungura akayijyana mu isoko bakamuha ibyajya guteka leta ikazishyura iryo soko. amaze gutangaza ko yafashe icyemezo cyo guharanira gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shirley Chisholm yabonye akaga gakomeye. Abantu bashatse kumwica inshuro nyinshi, nyamara ntibyamuciye intege. Yarakomeje ariyamamaza atsindirwa mu ikoraniro kaminuza ishyaka ryemezamo Burundu kandida waryo. Umutegarugori Shirley Chisholm yitabye Imana mu 2005 afite imyaka 80 y'amavuko.
I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America.
Nagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokrat mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere ya Barack Obama na Hillary Clinton habayeho rero Shirley Chisholm, kandida w'umugore wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandida w'umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika washatse kuba perezida. Hari mu 1972 abantu benshi bamubonamo ubutwari budasanzwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana atwibutse incamake y'amakuru avugwa ku isi.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku ibondo UNICEF gitangaza ko gitewe umutima uhagaze n'abanyeshuri b'Abarundi bahagarikwa abirukanwa mu mashuri hamwe n'abakomerekera mu mashuri. UNICEF yamagarira impande zose zerwa n'indyani za politike mu Burundi kubahiriza uburenganzira bw'abana mu kujya ku mashuri kandi bakabakingira ubwicanyi. Ibyo byatangajwe cyo kuwa kabiri mu nama yama iba uko indwi zibiri zitashe itunganijwe na UNICEF mu Busuwisi mu gisagara cya Geneve. Ingoma y'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Australia byifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugabisha ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo niyo yatanguye kumenyesha ko abanywanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu bashobora kugaba ibitero ku mamangazini manini manini bita amamole muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Muri iki gihe ibihugu bya Amerika, Ubwongereza na Australia basaba abanyagihugu babo guhagarika kugira ingendo muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku mpunzi HCR kimenyesha ko abanyagihugu bo mu bumanuko bushyiraho ubuseruko bwa Nigeri baharurwa mu bihumbi bakuwe mu zabo n'ibitero by'umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram. HCR itangaza ko Boko Haram yagabye ibitero ku minsi ya gatanu ku munsi wa Mungu no ku munsi wa mbere mu gisagara cya Boso, bituma abantu baharurwa mu bihumbi 50 bo mu ntara ya Difa bata ingo zabo. Nayo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi ejo ku munsi wa kabiri ni mu ngoro ya White House aha muri Amerika. Abo bategetsi baganiriye ku gukomeza umutekano hamwe n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu mu by'ubutunzi. Bavuganye kandi ku buryo bwo gushyira mu ngiro amasezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe yumvikanywe ko mu mwaka uheze i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. N'abashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko bahagaritswe umutima n'uko Leta ya Obama atacirikira kora kugira ihagarike Uburusiya ku nyifato yabwo igayitse ku bindi bihugu bya Ukraine na Georgia. Bamenyesha ko kuvaho Uburusiya bufatanirije intara ya Crimea buyikuye kuri Ukraine, Amerika n'ibihugu by'umuryango w'Uburaya bafashe ibihano bikomeye ku Burusiya.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Tubifurije amahoro n'umunsi mwiza, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.